VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri no saha. Muri kumwe na Oriane Itangishaka numunsi wa gatanu tariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu.
Uruntu rero ntirwashoboye guhera mu gihugu cacu. Hariho abo ngira ngo bidashimisha baguma bagomba guhungabanya ubwumwe bw'abarundi. N'ubu murabona muri kino gihe ibyo turimwo.
Uyo ni Nibigira Konsilia ayoboye umugambwe ipona wemewe n'amategeko avuga ko ubumwe bwifashe mu Burundi muri iki gihe. Amakuru ku Burundi kuri uyu wa gatanu mu Burundi niho hibukwa imyaka 25 iheze hasinywe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yawuhimbarije mu ntara ya Karusi. Leta cyo kimwe n'umugambwe w'abadasigana Hiprona watwara igihe hasinywa ayo masezerano bemeza ko ayo masezerano yagize akamaro naho hatabura uducamwo. Uyu munsi ariko ushitse mu gihe Perezida Pierre Buyoya yashizeho ayo masezerano ari mu bantu bagirizwa n'umugambwe CNDD-FDD ko ashaka gutembagaza ubutegetsi. Eloge uri kaneza ibujumbura.
Turi ku cibutso c'ubumwe bw'abarundi ku musozi wavugizo muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igisagara yuguruye ibirori yibukije abari ngaho kwihimbazwa ry'imyaka 25 iheze hashinzwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ishitse haragahengwe ku mugwa mukuru w'u Burundi ugereranije no mu minsi iheze. Fredy Mbonimpa yavuze ko agahengwe gakeshwa ugukorera hamwe kw'inzego z'umutekano, iz'ubutungane, abajejwe intwaro n'abanyagihugu. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura yanatanze impanuro na cyane cyane kurwaruka.
Aha mboneye akajyo ko gukebura abanyagisagara na cyane cyane urwaruka. Twikubita gashi twubakire ku ntambwe tugeze ko duhindura isura y'igisagara cyacu mu gukomeza ubumwe n'amahoro. Umwanya twatakaje mu bikorwa by'ubwononyi byahitiye ni muze twese hamwe tuburihe mu gusanasana ivyo twononye, amabarabara, inyubako n'ibindi. Maze ubudasa bwacu butubere itunga, tubukamishe amahoro n'iterambere.
Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yibukije ko ubumwe bwamye buranga Abarundi kuva na kera narindi imbere y'uko intwaro z'abakoloni ziza, kandi ko Abarundi bo mu moko yose bamye bagwandiriza hamwe umwansi igihe cyose igihugu caba gitewe na bakavantara. Yamenyesheje kumwe hagati y'Abarundi ataragaseseshwa rumuri acatanga uturorero twakomeje ubwo bumwe.
Sivy'imbeshere biragaragara ko Abarundi twanywanye. Ibyo bikaba byagiye mbere kuhigwa n'amasezerano y'amahoro ya Arusha yo mu 2002, amasezerano yo guhagarika intambara burundu yo mu 2003, hamwe n'ibyizwa shingiro yo mu 2005 byatumye Abarundi bahabwa ikibanza n'ijambo mu itunganyo ry'igihugu atari makumiriwe.
Amasezerano y'umwe bw'Abarundi yashinzwe na Perezida Pierre Buyoya ubu ari mu bantu bagirizwa n'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ko bashaka gutembagaza ubutegetsi. Gelaz Daniel Ndabirabe umuvugizi w'uwo mugambwe yabivugiye mu itangazo riherutse gusomwa kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Ingendi gayitse yo Samantha Power Louis Michel wafatanije hamwe na Kagame yari yekanye mu gushaka gusambura demokrasi ikiri ntoto mu Burundi mu kurondera gushira ku butegetsi leta mfata kibanza y'amagabura nyama irongowe na Petero Buyoya. Uwo mugabo amaze gutembagaza ubutegetsi gatatu kose, rero n'ubu akaba ashaka kugarukanwa ku butegetsi irigira kane hakoreshejwe bimwe bya G7 na G10.
Mu mugambwe w'adasigana Iprona watwara icyo gihe hashingwa ubumwe bw'Abarundi bemeza ko naho hari bitose kaza ubwo bumwe Abarundi banywanye. Konsili Nibigira umukuru w'uwo mugambwe atangura tubwira amanota yo kuyiha.
Novuga ntije yose twarenza 50% turenza 50% kubera iki hari habarundi bagumye bafatanye munda abahutu n'abatutsi baraguma bafatanye munda nkuko bama bivuga mu kirundi bati hari abantu ha muronturonto urunturonto rero ntigwashoboye guhera mu gihugu cacu hariho abo ngira ngo bidashimisha baguma bagomba guhungabanya ubwo bumwe bw'abarundi nubu murabona muri kino gihe ibyo turimo hari impunzi hari imiryano igikuru rero nuko uravye hagati mu gihugu uno munsi uravye hagati mu gihugu ukahagendera ubuno bukene gusa abantu barakenye ariko urabona ko bafatanye munda mu gisagara cha Bujumbura sinzi ko rikubera hari incabwe nyinshi ari naco gituma ubona hariho bija birahungabana ariko tukizera ko twese turagwa tukavyuka munda akabona ko ibyo nivyo byose dutegezwa kubana atawo dushobora gushirana
amasezerano y'umwe bw'abarundi yasinywe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 991 ayo masezerano yatewe kugikumu inyuma y'imyaka 3 habaye ubwicanyi bufatiye ku moko mu makomine ya Ntega na Marangara mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi amatohoza mpuza makungu yerekana ko abantu bagera ku 200,000 bagandaguwe ico gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1988 Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge Burikaneza kuri iyo nkuru. Abanyagihugu begeranijwe muri site yo mu Gitaza mu ntara ya Rumonge babona ko ubumwe bw'abarundi atabuhari. Aba banyagihugu bo mu bumanuko bw'u Burundi bataye izabo kubera ikiza cy'imvura y'isegenya bavuga ko urukundo no gufashanya biranga ubumwe bw'abarundi atabihari. Inkuru ya Fidelity Shots.
Ani muri site ya Gitaza yo imiryango ya 41 kuva mu kwezi kw'11 yahegeranyirijwe ivuye ku mvura y'isegenya yatwaye utwabo iyo miryango iba mu mahema tunzwe n'ishyirahamwe Gitaha Imbabare Croix Rouge mu gihe kuri wa gatanu Burundi buriko burahimbaza umunsi mukuru wahariwe umwe bw'abarundi abo dusanze muri site umengo ntacyo bibabwiye bayivuga bisunze ko atagufashanya guhari hagati yabo n'abahanze iyo site
umwe busobanura kugira ngo tukundane buronse duke yadusangire n'abandi
ubwo bumwe sinahavamisha ngo turabubona kuva mu kwezi kw'11 ntiturabona n'ukuri abandi basuye mu mihana ntabwo baradushikaho
yabagaze kuva nshika muri aya mahema abaga nta muntu wo hanze akwibuka ati zewe bajya abantu ko bagore bajya mu mahema reka ndamuhiki icyo ntigisoboka nta muntu ndabona agira ati urya muntu ko agore we hajya reka ndamuhiki reka ngiruko nta bumwe buraha
harimo n'abagira inzigo ho kudusengera canke bajiha mati dufashe bajya abantu barababazwa nuko turi ngaha turonka tujya tuntu twimfashanye turonka ko gufungura wagenda kwikora ku mugenzi ati ngurana kanoti ntaguha nuko uravuga ngo warapoke genda ugurishe bijya bapoke
abanyagirwa muri iyo site bamenyesha ko iyo ubwumwe bw'abarundi buhari aba bahanze iyo site baba bitayeho
yaba hari ubwo bumwe bwari buhari umuntu ari ngaha mwihema tubanaho nikora nta na kimwe tugisigaranye haba hariho nk'indi miryango iri pembeni aho mu gisagara baca bikora ati nukuri tukore rukuye urya muntu kugira ngo umwana wasubire kwishura cyane tugire ukuye urya muntu atishoboye nk'icyo kimuga kifise umwana yiga mwari muhira nk'uno umunsi wo muvyeyi cengaho urabana shoboye ariko umwana we nk'ubari muhira bakaca biyumvira ati tugire ukuye ariko ikaye ntabwo ntibishoboka
Muri rusange aha mu Gitaza mu gitondo cyo kuri wa gatanu ntacagaragaza ko hari umunsi mukuru umwe bw'abarundi izo ni ya Gitaza isanzwe ku nkunga y'iki ya Tanganyika abarovyi bariko baragurisha ibyo baraye barovye mu isoko naho hari uja n'uruza rw'abantu benshi rijya buri wa gatanu iyo soko ya Mirema kandi uruja n'uruza rw'abayijamwo ni rwinshi kubera ko hari abaharangurira ibidandazwa baheze bakaja kugurisha mu yandi masoko harimo n'abo mu gisagara cha Bujumbura muri aba baje kurema iyi soko bamwe muri bo bati ntaje twibutse ko ari umunsi mukuru abandi nabo bati yakora munda
ndandatse nyumba ndaze kurangura imyumba umunsi ku munsi wa gatanu haba iyi soko ariko n'umunsi wiranye ni umunsi mukuru umwe bw'abarundi rego umunsi mukuru umwe bw'abarundi urawuze
Aya nabyo ndamenye urumva sindakora
ushaka abantu bakiri gusa
oya ndakwiyeranza muhira sindabura ibindi oya ntabyo ndamenye
ufasane ntamenye ko namusaye umunsi mukuru umwe bw'abarundi
yego yeye no munsi mukuru
ni munsi mukuru uhimbaza gute
uhimbaza ko nyene none ko hakoze twaziye mu isoko kuronde uko tujya
naije na madefile bijaye no kuja mu ibarabara umuntu yiyamamayiza ayo mafahoro
inzara nayo kamawo wanjye reka hajyama munda ndagize ati reka ngende zikura utwombesa hano munsi
zewe
uko kitaho cyane ibijanye n'uyu munsi mukuru umwe bw'abarundi musante wa commune muhuta Diomede ndi mu rugohe abitanga isiguro zibiri imwe niyo yuko bamenye batevye ibizokogwa mu himbazo cyo munsi mukuru
rera benshi twahatwitegura tukagirira ku gwego gw'intara mugabo ivyo kugirira ku makomine twabimenye dutevye kubona rero batiteguriye batavyiteguriye bihagije bwe nkina mu commune iwacu dusanzwe dufatanye munde abahutu abatutsi abatwa bose basanyura ku mugozi umwe ari nacho gituma wumva ufutse ngo ubumwe bw'abarundi tabona yuko oye kubabirenganye babisezereye umva yikumenga usubiye kubizana kandi barateye intambwe umva yikumenga bobo ntacho bibabwiye kubera basanzwe baziko bafatanye munsi
Komine muhuta yo makomine 5 agize intara shasha ya Rumonge ni komine ikunda kubangamirwa n'ibiza by'imvura zisegenya muri komine ya muhuta mu ntara ya Rumonge Fidelite ishatse iryo rya America
yarakoze cyane Fidelite ishatse kuri iyo nkuru turacyavuga ku nkuru yerekeye ubumwe bw'abarundi bwahimbajwe kuri uno munsi mu nkuka y'imisa yaherejwe na Musenyeri Simone Ntamwana w'umwepiskope muri diocese nkuru ya Gitega yamenyesheje ko ubumwe bw'abarundi butosekaye kuko hari abantu bashira uruhande amasezerano y'umwe bw'abarundi uwo Musenyeri akavuga ko kurenga ku masezerano y'umwe bw'abarundi byatumye amakungu acira umukenke abarundi mu gihe abarundi bari basanzwe ari incabwenge inkuru ya Fidel d'Antoine Nsabimana
Iyo nkuka y'imisa yabere kuri paruwasi Rukundo iri muri quartier Musinzira mu gisagara ca Gitega yari yuguruye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi yari yitabwe n'abategetsi batandukanye barongowe n'umukenguzi w'amateka Reveriano Ndikuriyo umukuru w'inama nkenguzi w'amateka y'u Burundi muri iyo nkuka Musenyeri Ntamwana umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega yavuze ko kubona Burundi budatera imbere bifite intandaro y'ubumwe bw'abarundi babushize ku ruhande kuko kubwiwe ubumwe niyo nkingi y'iterambere
n'ukuri kenshi turi bari natutse imbega ni gutyo Burundi budatera imbere ni gutyo Burundi butunze ntutse muto niwe nibwira ko iyo mvo y'ukubura ubumwe mu bantu
Musenyeri Ntamwana aremeza ko umwe bw'abarundi buri ko buragenda bucumbagira kuko abarundi basigaye bahemana
n'ukuri abarundi sabagire gende bira ko ubumwe ubumwe bwacu bucumbagira bwabagaje bucumbagira nibwo gututumba tugenda tuzigamba urambo ndakubona
Musenyeri Ntamwana yavuze ko kubona ubumwe bw'abarundi bwaratosekaye ariyo ntandaro yuko bamwe baciye bashaka gucinyiza abandi bigatuma amakunga ducira umukenke tukaba turi mu bukene ntangere Musenyeri Ntamwana yarangije guhereza iyo nkuka y'imisa asabira ubumwe bw'abarundi kuba ubutagira gahemba
ubumwe bw'abarundi turagusabiye ukire kuzingama ukire ikinyoma ukire urwimo ukire ugukumirana ukire inzigo ukire urwango
inyuma y'inkuka y'imisa abategetsi bari baje kuri uwo munsi mukuru baciye bagira urugendo n'amaguru rw'abavanye ku paruwasi ya Rukundo baduga baje kucibutse c'ubumwe aho umukenguzi amateka Reveriano Ndikuriyo yashikirije ijambo ry'uwo munsi ahejeje gushira urugori rw'amashugwe kucibutse c'ubumwe Reveriano Ndikuriyo akaba yasavye ko abahunze bohunguka bakaza kwifatanya n'abasikaye kubaka igihugu cabibarutse Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubandeza urubyiruko. ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Bega ni izihe ngorane abakenyezi bahura nazo kugira ngo babe abagwiza tunga. Madame Claudette Ngendandumwe arabisobanura mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi n'abanyagihugu mu kiganiro cyabaye saa 10. Umupfasoni Ngendandumwe avuga ko bimwe mu bibazo bikomeye byibonekeza mu bakenyezi ari abakenyezi ubwabo. Madame Claudette Ngendandumwe ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarundikazi babashoramari, ni ukuvuga abagwiza tunga. Dutega amatwi bimwe mu byavuye mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ingorane novuga ya mbere abakenyezi bahura nayo novuga ngo iri muri bo nyene. Ingorane nkuru iri muri bo uko bizeye, uko biyizigiye bo nyene, uko bumva babishoboye. Kuko hariho n'ababishoboye ariko bagwa bacinyizwa n'icyo kintu cyo kwinjira ko ari abakenyezi kandi badashoboye. Iyo niyo ngorane ya mbere. Igikurikira novuga kindi gikuru ni kijanye n'imico. Imico kinyafrika, imico y'ikirundi, imico ya kinyarwanda, ku muntu w'imigeme, ku mwana w'umukobwa cyangwa ku mukenyezi, ni imico itwigisha guca bugufi kandi ni byiza cyane. Ariko rimwe na rimwe guca bugufi byagiye biducinyiza bigatuma ahubwo wikengera kandi wishira inyuma. Iyo mico kandi ikakwigisha yuko niwaja habona niwakora isa n'ibikora n'abagabo n'abandi umengo washatse kwigira ikintu hazi umengo warenze icyitwa umukenyezi mwiza cyangwa umukobwa w'imbero.
Madame Ngendandumwe, ahangaha ndabona mushubije umuntu witwa Ningumirize David watwandikiye kuri Facebook ati abagore b'abashoramari hamwe barateye ubwoba kuko bagira imitima rugabo hakabura umugabo n'umugore. Aho mwamusubiza iki nubwo mwabikomojeho?
Ego cyane. Batera ubwoba abantu benshi bizyo kuko babibaza ngo noneho bagize imitima ikomanda yo kwirukanka inyuma y'amafaranga gusa. Ego ntibateye ubwoba mbwo ico naco na hacu twebwe abakenyezi n'abakobwa bo ku kumenya kuja mu rudandazwa udataye akaranga kawe, udatakaje umutima wawe wa kivyeyi, udatakaje indero yawe yo kubaha umugabo, yo kwibuka ko abana barindiriye kuronkera kuri wewe indero na hacu cane cane. Hariho abatakaza n'ivyo yaja mu rudandazwa akibagira n'icari. Ariko kandi ndagomba kumuhumuriza David ntakagira ubwoba imbere y'umukenyezi ari mu rudandazwa. Icya mbere cyo byerekana ko ari umunyabwenge kandi ari umukerebutsi ni kuvuga ngo no mu rugo Imana iradusaba gukerebuka, iradusaba kuronderera urugo. Kimwe gusa abakeneye kuyoborwa gusa no gufashwa kugira ntahave atwagwa no kurondera ayo mafaranga. Ariko umukobwa w'umunyamigambi n'umukobwa w'umunyabwenge genewe wabona umukobwa ahubwo wo kurondera.
Hanyuma hari Desire utegereje kuri telefone. Desire, uraho urakomeye?
Yee, ndakomeye cyane.
Ngaho rero Madame Ngendandumwe aguteze amatwi.
Yego, murakoze cyane mu Ijwi rya Amerika kumpa akanya kugira ngo ngire icyo asikirije.
Yego.
Yego, nagomba ntangure nshima cyane ukungene aba bakenyezi bagiye hamwe maze bagashyira hamwe ingufu zabo kugira ngo bagwanire agateka k'umukenyezi na cyane cyane mu bijanye no kudandaza. Ariko nari mfise akabazo ndamubaza.
Yego.
Numvise iryo shyirahamwe ryabo ryatanguye kubaho imyaka numva umengo ni za 1992.
Nibyo niho ryatangiye.
Yego, ariko rero ngira akabazo nti mbega none kuri wa mukenyezi muto muto adandaza utuntu duciriritse, mbega bariko bakora iki mu bijanye n'agateka kabo? Na cyane cyane turavye nk'imugisagara cya Bujumbura ukungene abakenyezi bafise agataye gatoyi bahohoterwa, ukungene bataronka akanya kugira ngo bacuruze barondere ubuzima. Mbega muri iryo shyirahamwe ryabo bariko bakora iki kugira ngo uwo mukenyezi adandaza afise agataye gatoyi abeho yidegende muri urwo rucuruzwa rw'iyo ruto ruto?
Ishyirahamwe ryacu afabe nk'uko mwaryumvise rikorera riyegereza gukwiza imyaka 20 nitanu nibwo ngo hari rugendo tumaze gukora turafise abanywani benshi rero rero mu migambi mu byo twishize imbere gukora turakorera abanywani uwaje kwiyandikisha wese akaba umunywani ariko tukongera tugakorera n'abakenyezi batari abanywani muri afade abo tubakorera iki ari igikorwa nyene cyo kuvugira umukenyezi iyo hageze nk'ibintu byo gushinga amategeko iyo hageze mu manama akomakomeye aho turaserukira umukenyezi wese w'umugwiza tunga hariho n'ibindi bikorwa rero tugenda dukorera abakenyezi n'aba bato bato Desire yashimikiye ko aba basudutahe duto duto aba bahohoterwa bakaburabuzwa nabo nyene ntitubibagira na gatoyi nufatira nko kwivyo turiko turakora nko muri imyaka itatu iheze twagiye tuvugira cyane mwe nabo bakenyezi hariho ikibazo cashitse hano muri kino gisagara cacu isoko ya Bujumbura irasha imaze gusha rero abantu barasanzara muri iryo soko harimo n'abakenyezi benshi cyane baratanzara baratera baraja mu mabarabara bararirukana barababurabuza icyo gihe rero twarakozwe ko cyane n'ibyo twariko turabona tuzi neza yuko abo bakenyezi bose bahaguruka bava mu ngo zabo baje kuronderera imiryango gusa baje kuronderera icyo tunga umuryango icyo gihe twarahahagaze n'ukuri muri uko kuburabuzwa kwabo turavuga turamirira kugira ngo bareke kubirukana nabi babakubita ibando hanyuma turongera turahagarara tubavugira aho dushoboye gushikira mu maonje mu ahantu hose dushobora kubona ifashanyo yo gufasha abo bakenyezi bari bahejeje kubura ivyabo byose mu masoko bagerageza kwiyungunganya icyo gihe twarakomanze ku miryango myinshi kandi twararonse ifashanyo twararonse ambasade ya Amerika yadufashije twararonse abo mu kigo cyitwa ITC ni International Trade yo idakorera inombwe ikorera mu muri ibyo bihugu bya Buraya twararonse ifashanyo ziva hirya no hino twararonse n'ifashanyo z'abarundi bari hanze bagiye batumika imfashanyo icyo gihe twagize iki twarabatumiye ko abo bakenyezi bariyandikisha turageza kubegeranya hanyuma twagiye tubabaha imfashanyo yo kubaremesha bwa mbere kugira ngo bagire umwete wo kubandanya turabaha n'imfashanyo kuva kuri bagiye badandaza irengarenga udutomati hariho abashoboye kuronka amahera kuva ku bihumbi ndibaza amajana abiri ibihumbi ijana ibihumbi amajana abiri ibihumbi amajana atatu abo ni bato bato twafashije abakenyezi bashika ndibaza amajana nk'abiri si benshi mubwo twarageje abo nabo twahaye amafaranga hanyuma hariho abandi nabo bari bisinumiye gato twarabegeranyije nabo nyene bari basanzwe bakorana n'icyo bita ama microfinance turasira tubabegeranye
microfinance ni ukuvuga mbese ibigo bitanga inguzanyo ziciriritse atari amafaranga menshi cyane
zimezigurana amahera aciye bugufi make make kandi rimwe na rimwe zikaba zishobora gutanga ingurane atangwati y'urupangu cyangwa imodoka utanze ariko rikimenyane gusa baza aho batanga ego abo rero nabo turabiyegereza turabatumbereza mu kigo dufise nyene gitanga izo ngurane hama no mukuru uko kubatumbereza aho hantu byagiye bijanye n'inyigisho nyigisho cyane kuko tuzi ko abantu nk'abo haciye hiyandikishamo benshi nyene bamwe bamwe tutazi neza haciye haba n'inyigisho zo kubigisha umugambi kubigisha ingene ukoresha amahera y'ingurane kubigisha ingene ukorana n'abandi ingene abo bakwishinze muri icyo kimenyane utazobahemukira inyigisho nyinshi twagiye tubaha hama turabashikiriza icyo kigo kirabaha ingurane hari ikindi dukora cyane bijanye n'icyo bita urudandazwa rwo ku mipaka kubera ari ikintu turiko turageza gukomeza no guteza imbere muri aka karere ka East Africa natwe twaciye twishinga gufasha icyo kijanye n'urwo rudandazwa mu bakenyezi abakenyezi rero badandariza ku mipaka abakura ibintu mu Burundi bakabijabukana muri Tanzania abandi babijabukana i Congo abandi babijabukana mu Rwanda abandi bakajana gushikaho muri Uganda Kenya bato bato kandi niho ndiko ndavuga sindiko ndavuga abo ba exportations zihanitse zica mu madege niko mvuga bagenyene bakorera ku mipaka twaragiye turabishikira iyo kuri mipaka ya Kobero aha mu Gatumba turagenda hari ku mipaka hijya no hino ku maposte de douane muri bijya birehere turegeranya abakenyezi bakorera muri urugo rudandazwa turabafasha turabigisha kuba umunyamigambi turongera turabigisha mu kuba mwishyira hamwe turongera turabigisha kuri ayo ma tegeko n'amabwirizwa ajanye n'ivya douane n'ivyo kujabutsanya n'ibidandazwa turabigisha kuva mu rudandazwa rwinyegeje ukongera ukaja muri ugashika mu rudandazwa ruzwi
n'amategeko
n'imero
Jean-Marie urahura komeye
cyane gose
akabazo cyangwa gatekerezo kagufi
cyangwa akabazo nagomba kubaza umutumire kesi na kesi turabona kesi abagwiza tunga cyangwa abashoramari babapasenca abagore kesi iyo barose amatungo kesi usahura abagabo babo batabibuka ugasanga umugabo wiwe ntameze neza amerewe neza nkuko nawe amerewe neza ariko umugabo iyo afise ibintu kesi arakunda guca bizabikanya n'umudame wiwe
niko Jean Marie ibyo bintu uvuga warabibonye cyangwa nibyo witekerereza
oya kesi biraboneka kesi usanga umudame
imbere umugabo hari abantu muturanye byabayeho
yego nkunda kubibona
okay kobeza igitekerezo cyawe ariko wanzu
nk'umudami yagiye ayatarashora nk'ibintu hata cyangwa atakurangura usanga umugabo wiwe nawe ntamwitwikira akaca yibaza yuko yoba kumbe aca mu migambi mibi yo kuja mu bandi bagabo biyo hanze yayi nagomba kumubaza oye ko umutumire ko atakunda kubibona canke ko itwabishika ngo hagire abagabo bashaka gutata n'abapasani babo babagiriza yuko baja mu bandi bagabo kubera baba bagiye kure y'imiryango
ye Jean-Marie urakoze
Jean-Marie rero ati umukenyezi yaramutse agiye mu rudandazwa cyane akaronka amafaranga asica yibagira umugabo ntasubire kumwitaho ego icyo ni igitekerezo n'icyiyumviro ciwe kandi ashobora kuba hari aho yabibonye bimera gutyo birashika n'ivyo ariko nagira ngo mvuge cyane cyane muri rusange muri rusange icyitwa umukenyezi icyitwa umugabo umukenyezi uko jewe ndabizi uko nagiye ndabibona ahenshi nuko umukenyezi iyo aramutse aronse ubutunzi bahora batubwira yuko nk'ibice 80% ayo mahera ayagarukana mu muryango ubwo butunzi yaronse abugarukana gufasha abana bige abana bambare neza abana bajyane heza hama ashoboye kubaka gusananura inzu gukora agafasha no mu muryango hirya gatoyi mu bavukanyi umukenyezi kubisanzwe ni kwamera
uyu rero yari mugenzi wacu Thomas Kamirindi yari mu kiganiro na Madame Claudette Ngendandumwe aho bariko baraganira ku ngorane zimwe abakenyezi bahura nazo kugira ngo babe abagwizatunga baganiriye kucokogwa n'abanyagihugu babajije ibibazo baranterera n'ivyumviro turonke yako kanya rero ko kwibutsa yuko biganiro vyacu biganiro muri sanga ikiganiro muri sanga ni buri munsi saa 10 amasaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi butwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM Kigali kuri 104 nibice 3 ikiganiro muri sanga rero kiba kirimo abatumire batandukanye abahinga abaganga abanyepolitike kiba ari ikiganiro kimara isaha turabararitse muze muracyumviriza ni ikiganiro kiryoshye cyane gose hano i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka tubibutse kandi yuko ibindi biganiro vyacu n'amakuru mushobora kubironka kuri site yacu ya internet adresse ni wezitatu@radioyacu.voa.com turabashimiye mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano kuri radio Ijwi rya Amerika.